ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri no saha. Kaze mwese.
Ya grenade urumva yaturikiye munsi y'umuduga twiyumvire twe mu vyumvire tegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe abonye ingene binjiye n'ingene basohose binjiye mu muduga twaciye twiyumvira yuko ari uwo muntu yagumye amukurikirana yaciye ibakubita
uwo n'umunyagihugu yabonye igitero cha grenade cyagizwe ku ishengero muri zone ya Nyakabiga ku munsi wejo hagakomereka abantu bagera kuri 4 ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato kandi tubashikiriza yandi makuru ku rugendo rw'icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ku mupaka wa Burundi n'u Rwanda ku munsi wa gatandatu turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugenzi wacu Aloys Bigirimana arayadushikiriza Aloys
Mwaramutse Oriane mwaramutse ndamwe mwese mutwumva cyahere muri Sudani aho murwi ujejwe gutunganya amatora muri ico gihugu umenyesha ko abanyagihugu bo mu ntara ya Darfur bahakanye ko amareta 5 yitandukanije yo kwiyunga gacika leta imwe mu matora yabaye ku munsi wa gatandatu 98% ry'abitavye ayo matora barahakanye uyo mugambi umwe mu bategetsi batunganije ayo matora yamenyeje ko imiliyoni 3.2 ku miliyoni 3.5 biyandikishije bitavye amatora imihari rwanya leta yari yiyumviriye ko mu gihe ayo mareta yo kwiyunga byotuma abanyagihugu baronka ubwigenge burushirije abo barwanya leta ni bitavye ayo matora bagirije leta ya Sudani ko yatanze ibiharuro bitari byo amakuru kuri Korea ya ruguru inama ijejwe umutekano ya ONU yaneguye igihugu cha Korea ya ruguru kubona cararungitse misile balistike mu kirere ku munsi wa gatandatu ONU imenyesha ko uko ari ukundi guca kubiri gukomeye ku byemezo byari bihasanzwe ONU yafatiye ico gihugu mu itangazo yasohoye ejo ku munsi w'Imana inama ya ONU ijejwe umutekano yamenyeje ko ivyo bikorwa vya Korea ya ruguru bihungabanya umutekano w'isi ONU igabisha ko ishobora gufatira Korea ya ruguru ibindi bihano bikomeye birenze kuvyo iheruka kufatira ico gihugu mu ndwi zirangiye amakuru kuri Turukiya igipolisi cha Turukiya carahagaritse mumenyesha makuru yamuka mu gihugu c'u Buholande kimwagiriza ko yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter amajambo atyoza perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan umumenyesha makuru w'umukenyezi azwi ku izina rya Ebru Umare yafashwe ejo ku munsi wa Mungu bamusanze ahasanzwe aba muri ico gihugu ca Turukiya umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigenderanire n'amakungu aremeza ifatwa ry'uwo mumenyesha makuru ariko nta bindi yashatse gutangaza iryo fatwa rya Umare rije giyongera kuba ndi bagenzi we babiri bamuka muri ico gihugu ca Turukiya basanzwe bari mu minwe y'ubucamanza baregwa kuba basohoye inkuru irimo amasanamu yerekana aho leta ya Turukiya iri kitanga ibirwanisho mu gihugu cya Syria bashobora gucirirwa urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose amakuru kuri Syria perezida wa leta z'umwe za Amerika Barack Obama amenyesha ko Amerika ta mugambi ufise wo kurungika abasirikare barwanira ku butaka mu gihugu cya Syria ivyo Barack Obama yabitangaje kuri televiziyo ya BBC yo mu Bwongereza ejo ku munsi w'Imana Obama yamenyesheje ko hari ibindi bishobora gukorwa mu gutorera inyishu ibibazo biri muri Syria hatarinze gukoreshwa ingufu za gisirikare. Obama amenyesha ko amakunga akwiye kugondoza ibihugu by'u Burusiya na Iran bicuditse n'igihugu cya Syria. Ivyo bihugu byagirizwa ko ari byo bishigikiye leta ya Bashar Assad. Muri Iraq amashirahamwe atabara imbabare aragabisha ko mu gihe hoba intambara yo kwigarurira igisagara cya Mosul gisanzwe kiri mu minwe y'umurwi wa leta ya Kiisilamu bishobora kugira ingaruka mbi zikomeye ku basivile bari muri ako karere ibyo bimenyeshwa na Lise Grande ajejwe gutunganya ibikorwa by'amashirahamwe afasha imbabare n'intambara muri Iraq amenyesha ko abantu bari hagati y'ibihumbi amajana atatu hamwe n'umuriyoni urenga gato bashobora guteshwa izabo n'imirwano. Lisa Grande abandanya avuga ko Iraq kiri mu bihugu byo ku isi bifise abanyagihugu benshi bugarijwe n'ingorane zatewe n'intambara. Mu mwaka urangiye abantu bashika umuriyoni barateshejwe izabo mu gihugu cya Iraq kuva intambara itangura muri ico gihugu harurwa abantu bashika imiliyoni 3 n'igice bamaze guhunga. Ico gitigiri gishobora kwiyongera mu gihe bikorwa vyo kurwanya umugwi wa leta ya Kiislamu vyo kwiyongera. Mu gihugu ca Nepal abanyagihugu baharurwa mu bihumbi barahuye aho bibutse umwaka urangiye habaye nyamugigi mikomeye cyane yahitanye abantu bashika ku bihumbi 9. Mushikiranganji wa mbere wa Nepal Kada Prasad Oli yarashize icibutso ku bisigarira biri ahahoze inyubakwa y'igorofa ndende ku murwa mukuru Kathmandu. Abantu bashika 132 nibo bafuye igihe iyo nyubakwa yasenyurwa n'iyo nyamugigima ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka urangiye. Ariko ivyo bikorwa byaranzwemwo imigumuko aho abantu bashika 100 batanye mu mitwe n'igipolisi.
Urakoze cyane Aloyse Bigirimana ku makuru udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri ino saha. Amakuru yo mu biyaga binini, abantu bashika kuri 4 barakomerekejwe na grenade yatewe imbere y'ishengero muri zone Nyakabiga ku mugwa mukuru wa Bujumbura ku munsi wejo. Mu bakomeretse harimwo umupfasoni w'umushikiranganje w'agateka kazi na muntu Martin Vyabandi. Ibindi kuri iyi nkuru Eloge buri Kaneza.
Iyo grenade yaturitse nk'igihe cy'isaha 6:15 igihe abakristo b'ishengero ryitwa Garison des Ames riri mu Nyakabiga ya mbere bariko barasohoka yaguye ku metero nkeya z'umuryango wo ku rwinjiriro rw'iryo shengero. Ubu n'umwe mu bari bahagaze iruhande yaho yaguye.
Je nari hajyaye mbona akantu kaguye ku modoka amubonye n'amba ikintu cyo kirasoma cyangwa na yaturitse numvira turitse nashengiye amahasi je munyuma nabonye ivumbi gusa cyandiruka mu bantu.
Nta muntu umwe mugeze mubona?
Oya nta muntu twe tuba. Je nta muntu ageze mba mugara ababaza ngo bamubonye ngo aciha ngo aciha nawe ntababonye neza.
Abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bibaza ko nyene kugira ico gitero yari umuntu yaje imbere y'iryo shengero yigira nk'umusazi mu nyuma ntibasubira kumubona. Abantu barenga 4 niyo bakomeretse mu mushuhira harimo umwigeme yabaye rwose. Mu bakomeretse harimo umupfasoni w'umushikiranganji Martin Ivyabandi ajerwa gateka kazi na muntu no gufatana mu nda. Aba bari mu bafashije gutabariza no guha ubutabazi bwa mbere abakomeretse.
Narinde kuri podium umutwe turaririmba hama grenade iraturika toritse sinabandarije ndirimana cene hutura gusohoka kuraba ibyo ari byo cyasanga abantu bakomeretse ni grenade heje gutegwa hakomeretse madamu wa ministre Martin Vyabandi hariho n'undi mwana yakomeretse cyane we yakava muraso mukano muzo undi batashaka ko yapfuye akaba n'undi ya menetse jisho akaba nabandi bagemba bakomereka mu mbava amayikragira bacako.
Twicaye mu rupango tuzatumva grenade iraturise haheze nk'isegonde imwe tuzatubona abantu bavuye gusenga birukenga mu rupango hariyo n'uyo mugore wa ministre bariko baravuga umugore n'umugabo baje birukira ngano wo mu ministre amacha duteruranya umugore tumucarika hasi yari karava maraso sana turamufunga igitambara bikurikira kwibarabara twasohose turaraba kwibarabara riho ikiziga cyo umwana twabonye hariyo nabandi bani bagiye batwaye bakomerese niyo grenade nibyo tutamenye suite yabo.
Babari mu ishengero canke abanyagihugu bakwibarabara rya 15 muri karitsiye ya Nyakabiga ya mbere iruhande y'ishengero rya Garison des Ames bose bibaza ko nyene kugira ico gitero yaragamije umushikiranganji n'ivy'abandi.
Twari turi nga mu rupango twe ivyo twibajije kuko umuntu iyo yari kubarenganya rya grenade urumva yaturikiye munsi y'umuduga twiyumvire twe mu vyiyumvire tegezwa kuba ari umuntu bari bari kumwe abonye ingene binjiye n'ingene basohose binjiye mu muduga twacyo twiyumvira yuko ari uwo muntu yagumya mukurikirana yaciye ibakubita kandi abataxi vero nibo babonye vyose bakubwira ati nta moto yarenganye nta muntu yarenganye itegezwa kuba umuntu bari bari kumwe baje bavanye ndari mu rusengero
sino byemeza cyangwa ndabihakane ariko ugiye kuraba urashaka kubona ko hariho ibikisa naco nuko ari we bari bakeneye barazi ko ari umushikiranganje muri leta. Nibaza ko baba ari we bari ko barondera abantu imitima yarabaye nabi. Imodoka yone yaje ati mbaye ko imodoka yone yononekaye cyane.
abanyagihugu basabajejwe umutekano kuwucungera birushirije na cyane cyane mu bibanza bikoraniramo abantu benshi
ho kongereza umutekano kibanza bihuriramo abantu benshi nk'amashengero bagashira abapolisi bakwiye kuko n'ivyo mvikana ingene grenade ishobora gutegwa ahantu kurushengero ikirindo cha polisi atametro 20 zihari kugira ngo ushikire kwica kirindo ariko nashaka kubona bari kubara ngo abanye umutekano cyane cyane saba ko botongereza umutekano kwiye kubibanza nk'ibi koraniramo abantu benshi
usaba inzego z'umutekano yuko baducungera umutekano kuko umutekano wacu ni muke sana twega abanyagihugu twaramaze guhababuka kubera ubwoba n'ukuri umutekano tuzigaye dufise n'umutekano muke sana turabasavye yuko baducungera umutekano ni gihe bishobora kubuko ari gihe bahora binjira mu mpango ukacusanga abantu atanakimwe bazi ukacusanga nabo nyene barabatwayo ukacusanga abantu baguye mu mporero kuco batazi nico gituma dusavye abajeje umutekano yuko baducungera umutekano bikwiriye
Ibitera mu bibanza bikoraniramo abantu benshi byaherwa kuba mu ijoro ryo ku minsi ya gatatu n'iya gatanu mu ndwi iheze ku mugwa mukuru Bujumbura kwa gatatu igitero cabereye mu bunywero muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura cahitanye umwigeme nayo icabereye hagati mu gisagara cha Bujumbura ku munsi wa gatanu ahagarara imodoka z'amabisi zunguruza abantu cyakomerekeje abantu babiri n'imodoka yononekaye iruhande y'ivyo kuri uyu wa gatandatu abantu batari bake barahagaritswe muri zone ya Musaga mu manuko bwa Bujumbura kwibarabara rya gatatu ho mbere hafashwe umwigeme abajejwe intwaro bemeza ku igipolisi cari cafatiye inkoho mu rupanga bamwo no kuri w'Imana abantu bagera ku 39 bahagaritswe n'igipolisi aho ku Musaga nyene Antoine Rumenyetso umukuru wa zone Musaga amenyesha ko abantu 9 bikekwa ariyo bagumijwe n'igipolisi abandi 30 barekurwa avuga kandi ko aba bantu bahagaritswe inyuma yaho mu gitondo cyo kuri uyu wa mungu hafatiwe inkoho imwe muri karitsiye ya Kinanira ku mugwa mukuru wa Burundi ibibanza bihuriramo abantu benshi n'amashengero arimo hasanzwe hari abapolisi bahacungera mbere amashengero amwamwe nk'igihe twa Eglise Vivante riri muri karitsiye ya Jabe hagati mu gisagara cha Bujumbura haraciye igihe bakoresha utwuma dusuzuma ko abantu binjira atabirwanisho bafise Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuvi Bujumbura tuje hagati mu gihugu icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bafise igishika cyo kugwana mu nda na bagenzi babo b'u Rwanda ivyo bivugiye imbere y'abanyagihugu muri komine Bugabira ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda aho yari yagendeye ku munsi wa gatandatu uwo mutegetsi yasavye abanyagihugu kutihenda ngo hagire umunyagihugu aje gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda kuko u Rwanda arababanyi kandi ataho bashobora gushirana
n'ijambo ryo kwakira icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu aho yari yagendeye abanyagihugu bo ku mutumba wa Gaturanda muri komine Bugabira na nkaho mba Amerikiyoro buramatari w'intara ya Kirundo yamenyesheje ko umutekano ari wose muri iyo komine no mu ntara ya Kirundo muri rusange
iyi komine twagendeye umutekano ni wose naho ibihuha byari bitiye mu gihugu bitabuze inkurikizi Twarashoboye kubyifatamo neza komine ya Bugabira yegereye urubibe duhana n'u Rwanda irabyifatamo neza kwa mbere ndabashimira cyane ukuntu bashoboye kubirengera bakabungabunga umutekano ntihagire ubucanamo naho kumbure nk'abakeye bahunze ariko benshi baraje ndacyashimira kandi mwikomera amashyi
Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru igihugu amaze gufata ijambo yasavye abanyabugabira kugiriranira umubano mwiza n'abanyarwanda no kwirinda abashaka kubateranya nabo
twaje nka kandi ni kurubibe duhana n'igihugu cyacu kigenzi cyacu cy'u Rwanda Urwanda n'u Burundi ni bihugu bivandimwe hariho abashaka kwenyegeza twosaba indongozo nga kwata munyagihugu numwe yova ngaha agiye gutesha umutekano muke mu gihugu kibanye cy'u Rwanda kuko Ahi bugabira murabizi mufisa abafasoni bavuka ngaho mu Rwanda hariho n'abashinga nayo bavuka mu Rwanda kandi bemeye kuba ngaha atangorane bakabamerewe neza ngaha atangorane tumaze kubona bamwe bamwe abafasoni bagiye kuramukanya abandi baca bavuga ngo bahunze kandi bagiye kuramukanya kuko ni bene wacu
ku ruhande rw'abategetsi b'u Burundi Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko biteguye kugwana mu nda n'abagenzi babo no kuvuga abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda
abategetsi b'abarundi twese aho turi dufise igishika cyo kugwana mu nda na bene wacu bo mu Rwanda kuko turi bene mugabo umwe ntazibana zira kabanyamahembe mugabo turazi nuko imera ni imeruka Rwanda ruzoguma Rwanda Uburundi buzoguma ari iki ari Burundi shaka kugira ugushaka kose umubanyi azoguma ari umubanyi twebwe rero bidushaka kuribwa ribwa gusa dushifise igishika cyo gusanganira bene wacu tubagwe muna tuje inama n'ingingo ingene ibihugu byacu byotera imbere
ishira hamwe impuza makungurijejwe impunzi hase air irisabwa gukoresha ishaka mu gutahukana impunzi nk'iryo ryakoresheje ribakira mu gihugu cy'u Rwanda
mbere nejo mu ijoro ariho batanu baje aho batanu baje mu ijoro mwaci mu barondera uburaro bararamo turabashimiye cyane ko nibabyumve kuko harabavuga bati abaje ngaha baba baje kwicwa tugasaba byashira hamwe hashtag kujya byarondeye amabisi cyangwa ibiduga byo kubakura ngaha mu Burundi bibatwara mu Rwanda yuko bo bisubira bakabirondera bibakura mu Rwanda bibasubiza mu mazu yabo bakigenda byarakisakise ngaha ku mupaka bitora abarundi bibatwara mu Rwanda none munsi ko ari impuri ngaha ibyo kitakita bibagarukana mu Burundi wabo
Gastos ndimwo icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko leta izotanga intererano iboneka kugira impunzi zitahe harimo no gushika iyo ziri mu Rwanda
hamwe byo bangombwa umushikanganje w'intwaro gato mu gihugu ajejwe gutahukana impunzi mbere nkaba nzomushigikira bo twemerera tukaja ngaho mu gihugu cy'u Rwanda tukabizanira akangorana nimba babuze igitoro twogishiramo tukarondera imiduga tukaza kubizanira kuko ni bene wacu dushaka ko dusangira urugamba rwo kuja mu nzira y'iterambere atari mu nzira y'ibihuha
ku bitero vy'amagrenade bigize iminsi biba ibujumbura icegera cy'umukuru w'igihugu Gastos ndimwo avuga ko ari migwi y'iterabwoba ryo kugwanya nk'iyindi yose ku isi mu kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
nya twashikiriza amakuru ya sport n'imikino Evariste Nzikobanyanka adushikiriza ayerekeye umupira w'amaguru mu Burundi
mu mpera zindwi twaraye turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu yari rigeze mu gice cy'umunani cirangiza inkino zabereye ku bibuga bitari by'imuhira h'imigwi terrain neutre mu gifaransa mu gisagara cha Bujumbura ku kibuga citira umugano wa Rudoviko kwa Gasore habereye inkino zibiri igihe cisaho umunani ku munsi wa gatandatu hatanye mu mitwe imigwi ya Musongati w'Igitega na Rugofarme wo mu ntara c'Ibitoke urukino rwarangiye umugwi Rugofarme utsinze Musongati ibitsindo bitatu kuri kimwe igihe cisaho 10 naho hatanye mu mitwe Le Pepiniere wo mu gisagara cha Bujumbura na Espoir wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura iminota 90 y'urukino yarangiye iyo migwi yose inganya ubusa kubundi aciye bikora kuri za penalty Le Pepiniere bakuramwo Espoir kunzinzi ya penalty zine kuri zitatu tukiri mu gisagara cha Bujumbura Pahorina wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura watanye mu mitwe na Bujumbura City umurwi wa Meriya Bujumbura urukino rwabereye ku kibuga c'ikigo c'igihugu kijejwe kwigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru ugo rukino rwarangiye Bujumbura City utsinze Pahorina ibitsindo bitanu kuri kimwe mu gihugu hagati naho habereye inkino zitanu Imakamba umugwi Mososhuga wo mu Rutana watanye mu mitwe na Le Croco mu Rumonge umugwi Mososhuga utsinda Le Croco ibitsindo bine ku busa ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kumugwa mukuru w'intara Muramvya hatanye mu mitwe umugwi Vitalo ufite igikombe cyo mu mwaka uheze n'umugwi Rusizi wo mu ntara c'Ibitoke urukino rwarangiye iyo mirwa inganya ibitsindo bibiri ku bindi baca bikora kuri za penalty umugwi Vitalo ukuramo Rusizi FC mu kuwutsinda penalty ndwi kuri zitandatu twabajije bamwe mu ndongozi za Vitalo insiguro baha ukwinjira kuwo murwi mu gice ca kane cirangiza mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu bigoranye insiguro babiha Rashid Alfred ajijwe kumenyesha makuru mu mugu Vitalo asigura ko ivyo vyavuye kubakinyi ubwabo no kubamenyereza
urabye ikuntu ihiganwa ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi riheze Vitalo bakaba batwaye igikombe n'ihiganwa itarashika mu mpera yayo umenga ni mu mutwe w'abakinnyi bibarira bati twe twagize byose tumaze gutwara igikombe ngira n'ibindi byose bizokoroha nk'uko byabaye umwaka uheze
kugogwa n'umugwi ukina muri division ya kabiri mu bivuga kwiki
ngira nk'uko rabikubare ni mu mutwe kandi ibyo umugura ashobora kuba ari uwo mu kicaro cya kabiri wowe uri mu kicaro cya mbere niwa shakuri nuwa mbele mga waka kugora kuhi buraya tuwaze kuona inigwi yo mkicharo chaka ni chinda inikulutura ikomei aure ni vitangaje kuona umu mbina vitaro kukwa munu mgo mkicharo chaka bi tangaje kuona mpira ni
mungu vitaro unje mkicharo chaka ne chila angiza ni mwana kubizova wigora tunafdi mbisinga
kuwa gora mila shuwa kachanga ni vishobo kubizova kukunu mungusha wa kuitegura batekilezo mshira minguvu chane baga shira mwete mbele baki itanga chane gusumbia kuko hari inkino zimirije nkiza Sekapa Kagame Cup hari n'inkino z'igikombe cy'ibihugu bihani imbibe n'uruzi cyangwa nil urumva ibyo byose bisigura yuko umugutegereza kwitegura cyane gose bikaba binirwandwa nuko abakinnyi bavuga bati twebwe umenga imyimenyerezo yacu ntishemeye cyane bya nico gituma mengo mugiye wasubiye inyuma gato
ego mu minsi heze mu guvitaro utsinda umugwi wa rugeregere w'umuntara cibitoke nyene utsinda ibitsindo icenda wari wijeje abakunzi b'umupira maguru wari uvuze ati ndavinyene umugwi wifashe igikombe turakigumana yacizere kiracariho
urumva mu mwaka heze batwaye ibikombe byose kwari bitatu n'ubu rero mu mitwe y'abakinyi ko amaze gutwara igikombe cyihiganwa wa umupira maguru ngaha Premier League nawo bare bavuga ati ah nibindi nabyo bizoza tuzobitsinda no gushiramo ingufu gashiramo umwete ukitegura bihagije ukagira imimenyerezo ihagije so kuvuga ngo uzojya mu kibuga kujya kunoba amanota bishoboka ko abukira nabo nabagabo iyo nsindi barayirondera nabo nyine
ariko kizere kiriho muri vitara
yagi kizere kiriho kizere kiriho
mukayanza ikibuga cy'umupira w'amaguru cigatwaro cari kiramutse cakira urukino ruhuza message ngozi na Olympic Star y'umuyinga naho nyene urukino gwarangiye iyo mirwi inganya ubusa kubundi bikoze kuri za penalty message ngozi itsinda zine kuri zitatu za Olympic Star mu rumonge hatanye mu mitwe imirwi ya buseko wo mu ntara cibitoke na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa wo mu gisagara ca Bujumbura Lydia Ridike Burundi Sport for Africa utsinda mu rwibuseko bitabwoye ibitsindo bitanu kuri kimwe mu ntara ya Rutana Egrinoire w'Imakamba watanye mu mitwe na Burundi Sport Dynamique y'Bujumbura Burundi Sport Dynamique ukura mwihiganwa Egrinoire mu kutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe imirwi umunani izokindi ca kane cirangiza igikombe c'umukuru w'igihugu yaramenyekanye kuri uyu wa gatandatu iyo nayo ni le pepiniere vitalo leader de Burundi Sport for Africa message ngozi Bujumbura City Moso Sugar Rugo Farm hamwe na Burundi Sport Dynamique ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
ubu naho duhakanya mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda adushikirize amakuru ya sport n'imikino mu Rwanda
mu mpira wa maguru Ejo wandi kwa gatandatu kuri stade yitiriwe Mandela I Kampala muri Uganda habereye umukino kwishyura hagati y'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda n'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda kwakinye bari hasi imyaka 20 ni mu rwego rw'amajonjora yo gukuranamo mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzerekeza muri Zambia mwaka utaha mu kiciro cya nyuma cyo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku rwego rwa junior uyu mukino warangiye abasore ba Uganda batsinze u Rwanda ibitego bibiri kuri kimwe abakinnyi b'umutoza Jean Baptiste Kayiranga nyamara nibo bari bafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Biramahire Abedi Uganda yahise yishyura ndetse yongezamo n'igitego cy'insinzi kuri penalty mu mukino ubanza wari wabereye I Kigali amakipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe nyuma yo gusezerera u Rwanda ikipe ya Uganda izahita ihura n'ikipe y'igihugu ya Misiri mu cyiciro gikurikiraho mu yandi makuru y'imikino avuga mu Rwanda kwa gatanu w'icyumweru gishize Minisitiri wa Siporo n'Umuco Julienne Wacu hamwe n'abahagarariye amashyirahamwe y'imikino anyuranye bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu rwego rwo gusobanura ingingo zimwe na zimwe n'ibibazo bivugwa muri siporo mu Rwanda abanyamakuru b'imikino bari bafite inyota yo kubaza ibibazo byakomeje kuba agaterera nzamba mu micungire y'imikino nko mu mupira w'amaguru bifuzaga ibisobanuro ku mpamvu nyakuri yatumye umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda atabwa muri yombi impamvu amarushanwa y'abana yavuyeho iseswa ry'ikipe y'igihugu y'abagore n'ibindi kubirebana nuko kugeza ubu nta kintu kirakorwa mu gutegura abakinnyi b'abana kuva komite nyobozi ya Ferwafa iyobowe na Nzamwita Vincent yatorwa nyirubwite yisobanuye ko ngo barimo kugerageza kwigana ibyakozwe n'amashyirahamwe ya volleyball basketball n'umukino w'amagare yongeyeho ko ngo ikibazo abanyarwanda benshi bafite ari uko batajya bamenya gutegereza umusaruro w'igihe kirekire Vincent Nzamwita bakunze kwita de Gaulle perezida wa Ferwafa
mu mwaka umwe cyangwa se mu mezi make tuzajya tubona equipe nationale under 15 kandi mu bihugu byadusize muri izo gahunda buba barazi bafite already izo ibyo byiciro bigera no kuri under 15 mu by'ukuri hari amafederasiyon mu Rwanda ya tufatira urugero federasiyo ya cyclisme ya basket na volley cyane cyane nibyo ndeberaho batangiye gahunda kuva yunganiriye n'abagenzi banjye ni gahunda zatangiye muri 2006 ariko rero football ifite umwihariko abantu baba bashaka kubaka inzu bakayiraramo uwo munsi ikintu kitwa patience muri football ntigishakwa muri iki gihugu
ku ruhande rw'abanyamakuru nyuma y'iki kiganiro bamwe muri bo binubiye ko nta bisobanuro bifatika babonye ngo kuko byinshi babajije bitabonewe ibisubizo
basaga nkaho bahuhaho ntabwo bajyaga mu mizi nk'uko ikibazo cyagiye mu mizi kuvuga ko wenda habayeho presisi yo gutinda cyangwa se umwe akavuga ati ibi bireba minisiteri kandi minisiteri ntago iza kongera kubisubiramo ugasanga yaba Ferwafa yaba Ferwafa yaba se n'indi federation ku kibazo kireba cyangwa se kireba minisiteri ukumva hagati yabo basa nkaho bari gutwima wakagisubije neza mpamya ko ngo ntabwo umuntu aba abonye icyo yifuzaga kubona ikindi nanone ntabwo wenda kuri ministry ntabwo mpamya ko ibibazo byose yabisubije uwabajije cyangwa se gena bajije nifuzaga kubisubizwa kuko niba wenda umuntu akubaje ngo Perezida Ferwafa yemeye ko rusange ko batangiye kubaka badafite ibyangombwa turabiza uburyo icyo ko ari ikibazo gikomeye n'ubusanzwe mu Rwanda cyane cyane mu mujyi wa Kigali kubaka udafite ibyangombwa cyane cyane ni ikosa no uri nk'umuyobozi warangiza ukereka abanyamuryango ubereye umuyobozi ko watangiye kubaka udafite uburenganzira ukanerekana ko hari amafaranga yahombye werekanye uburyo amafaranga mwahombye aho azava ngo agaruke agiye mu muro agaruke aho agomba kuba ari niwerekanye uburyo wabikoze ni nko gukora ibintu ufalsifia ni ugukora ibintu bitanyuze mu mucyo bwabyo
yari Claude Munyandinda I Kigali.
Mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse,
amakuru avugwa muri Sudani mu rugeje gutunganya amatora muri ico gihugu umenyesha ko abanyagihugu bo mu ntara ya Darfur bahakanye ama leta atanu ko yo ja hamwe akiyunga agacika leta imwe ni mu matora yabaye ku munsi wa gatandatu aho 98% ryabitavye ayo matora bahakanye uyo mugambi. Makuru kuri Korea ya Ruguru, inama ya onijejwe umutekano yaraneguye igihugu cya Korea ya Ruguru kubona cararungitse misile balistike mu kirere ku munsi wa gatandatu mu itangazo ryasowe ejo ku munsi w'Imana. Oni ijejwe inama y'onijejwe umutekano murambarira yamenyeje ko ivyo bikorwa vya Korea ya Ruguru bihungabanya umutekano ku isi. Onigabisha ko ishobora gufatira Korea ya Ruguru ibindi bihano bikomeye birenze kuvyo iheruka gufatira ico gihugu mu ndwi zirangiye. Muri Turukiya, igipolisi cyo muri ico gihugu ca Turukiya carahagaritse mu menyesha makuru yamuka mu gihugu cy'u Buholandi kimagiriza ko yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter amajambo atyoza perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Uwo menyesha makuru w'umukenyezi azwi ku izina rya Ebru Umare yafashwe jo ku munsi w'Imana bamusanze ahasanzwe aba muri ico gihugu ca Turukiya. Amakuru kuri Siria, perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama amenyesha ko Amerika atamugambi ifise wo kurungika abasirikare barwanira ku butaka mu gihugu cya Siria. Ivyo Obama yabitangaje kuri televiziyo ya BBC yo mu Bwongereza ejo ku munsi w'Imana. Naho muri Iraq, amashirahamwe atabara impunzi aragabisha ko mu gihe hoba intambara yo kwigarurira igisagara cya Mosul gisanzwe kiri mu minwe y'umurwi wa Leta ya Kisilamu bishobora kugira ingaruka mbi zikomeye ku basivile bari muri ako karere. Ivyo bimenyeshwa na Lise Grande ajejwe gutunganya ibikorwa by'amashirahamwe afasha abasinzikaye n'intambara muri ico gihugu ca Iraq.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha. Njuti mwese mukunda radijwi rya Amerika turabashimiye ko namwe aduteze amatwi. Tuboneye kandi kanye ko gushimira engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye na Fatuma Kalala Alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira umunsi mwiza, Imana ibaheze ugire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.